Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Twongerera kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi w'icyumweru.
Kwa matatewe nuruzuba inzara n'ibindi byose byama byadushikiye ngaha. Nta kindi twifashije, nta kindi dupfa.
Iyi nzara yose twayitewe n'uruzuba, twararimye imyumbati iruma, imbuto zose ziruma.
Abo ni bamwe mu bageze mu zabukuru bo muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza mu Burundi bataka inzara.
Narikaga nataka ingufu nyine ndangije ndaza ndababwira ngo ndatwite barangije nyine barambwira ngo tugushaka mu rugo ndagenda nkajya ndara aho mbonye.
Wowe ni umwe mu bakobwa bahohotewe havuga ku buzima bugoye yabayemo nyuma yo gutereranwa n'umuryango. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse rero mube hafi ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho bamwe mu banyagihugu bageze mu zabukuru bo ku mutumba wa Kagwema muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza basaba leta n'abagiraneza kwabonera imfashanyo yo kwibeshaho. Icyo cyifuzo bagitanze muri izi mpera z'icyumweru igihe radio Isanganiro, imwe mu maradiyo yigenga mu Burundi, yari yagemuriye ibiribwa abasaga ijana abasaza n'abakecuru bo ku mutumba wa Kagwema. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye.
Abo bageze mu zabukuru bo ku mutumba wa Kagwema bavuga ko bugarijwe na kigoyi kubera kubura ibifungurwa, naho batakibasha gufata isuka kugira barime. Bavuga ko ikigoyi kibageramiye kubera imvura yataze muri ako gace ko mu kiyaya cya komine Gihanga.
Hano oya ntibyifashe neza cyane kubera ibyerekeye uruzuba cyane dukunda kuronka akavura, hanyuma inzara igace dutera.
Urabona ikiza cy'izuba ryaratse bya bikoko byaraje, ubu ndaho duhagaze
twebwe hano. Twamatatewe n'uruzuba inzara n'ibindi byose byama byadushikiye ngaha. Nta kindi twifashije, nta kindi dufata, nta kindi tufite na gitoya cyo twibukira ngo kiyadushyigikiye.
Iyi nzara yose twayitewe n'uruzuba, twararimye imyumbati iruma, imbuto zose ziruma, aho umuntu ararara yubamye.
Kuri uyu wa gatanu, Radio Isanganiro, imwe mu maradiyo yigenga yo mu Burundi, yari yashiriye imfashanyo bamwe mu bageze mu zabukuru bagera ku ijana bo ku mutumba Kagwema. Silver Ntakarutimana arongoye iyo radiyo yari iramutse ihimbaza imyaka 15 imaze isamirana yashikirije igituma bariyumviriye kwifadikanya n'abageze mu zabukuru.
Kino gihugu caciye mu ngorane nyinshi, abantu bakeneye abafasha ni benshi. Si n'imfashanyo gahubwo ni nk'ikimenyetso cerekana umutima tuba dufise mu kubaka amahoro muri kino gihugu. Nta mahoro rero ashoboka iyo hari abantu bagowe, abandi ugasanga bararirimba. Twibutse rero abantu babagorewe ahantu kubera ko bageze mu zabukuru, kubera ko dushaka ko amahoro tuyubakira hamwe, abato, abakuze n'abariko barasaza badutangiye imbere. Ni ukugira ngo twibutse umuntu wese agize icyo yishoboje ko akwiye kwibuka mugenzi we.
Abaronkejwe iyo mfashanyo igizwe n'ibifungurwa barayikengurutse baca batera kamo abandi bagira neza kubagarukira ko
umwami abahezagire, kuko nta wundi yo bahazegera atari databuja mukuru. Tubasaba ko nabo botugeraho umwami nabo yobahezagira.
Ndakakiriye neza kuko na kare nari nshonje, none bangikije inzara akamo notera andi mashira hamwe n'ubundi bogaruka bakatwibuka. Namwebwe mukazo kumuko mutwibuka.
Ndakakira neza cyane, ahubwo Imana ibazigame kuko mwaje kugarukira ko kwese twetumerewe nabi. Ubwo boze bakatugarukira ko byukuri turageramiwe.
Nuburongoye zone Gihanga yakengurutse iyo fashanyo igizwe n'ibiharage, ifi y'umbati, umunyu, amasabune n'amata byatanzwe na radio Isanganiro kuri abo bageze mu zabukuru. Bahizisha Drac Laurent agatera kamo abandi bagira neza kugarukira kubatishoboye na cyane cyane abageze mu za bukuru nkuko radio isanganiro yarayi bikoze
imijyango ijana iyo yo numva naho abahageze mwirima yo ntishobora kurima ni imijyango usanga ikuze cyane tugasaba yuko ayandi mashira hamwe yo gufashanya canke nayandi ma radio tugasaba ko iki kikogwa irari isanganiro ikoze bigorokira ku bantu bageze mu za bukuru ko cyoba akarorero kugira ngo nabandi nabo bikubitagashi kugira ngo bagarageze bagarukire mu bantu aho bari hose batagishoboye gukubita isuka batagishobora no guca kurondera iryo wafungura kugira ngo ubuzima bwa bene igihugu bandanye bumera neza
ku mutumba kagwema harurwa abanyagihugu barenga ibihumbi ndwi Kente Marke arongoye uwo mutumba yabwijwe ijya Amerika ko abageze mu za bukuru batagira gifasha bangana n'ica gatatu cabarongoye ku mutumba kagwema wa komine Gihanga intara y'Ububanza Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
turagushimye cyane Evariste kuri iyi nkuru uduhaye
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuti mwese mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, ibiganiro byacu rero tubikomereze mu Rwanda. Inzego zinyuranye zirwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane irikorerwa abana zihangayikishijwe n'umubare ukiri hejuru w'abana bahohoterwa. Izi nzego zivuga ko bibabaje kuba hari imiryango itererana abana b'abakobwa basambanijwe ku gahato bikaba byabatera kwica cyangwa se kujugunya abo babyaye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Imiryango inyuranye itegamiye kuri leta kimwe n'inzego bwite za leta zirimo Ministeri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire inzego z'ubuvuzi izibanze n'iz'umutekano zahuriye hamwe ziganira ku cyakorwa mu gukumira ihohoterwa rikorerwa abana n'abagore rikomeza kugaragara mu bice binyuranye by'igihugu hari abasangiye ihohoterwa rikorerwa mu miryango ariryo ritiza umurindi rikorerwa ahandi kandi abakabaye abarezi nabo bari mu bahohotera abo bakabaye bahuburere uyu ni Major Dr Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi uvuga ko imibare bakusanyije mu myaka itatu ishize yerekana ko abana b'abakobwa bahohotewe biganjemo bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 14 na 17.
Hari abana bakurana umuco w'ihohotera kuko nabo bahohotewe. Umwana agakura ahohotera abandi ukibaza n'ibiti cyagenze gute kumbe nawe bagiye bamuhohotera. Ababyeyi dufite uruhare cyane rwo kubona abana bahohotewe. Batereranya abana babareresha abakozi. Abana babaye ababakozi, abana babaye ababaturanyi, abana babaye b'umuhanda. Kandi ababyeyi bariho. Nta kwezi kurashira nyakubahwa senateri Tito yari hano mu karere kacu aduha imibare yakuye muri ngirango ni ngororero niba ntibeshe cyangwa Rutsiro atugaragariza abana bagera ku hafi 1500 b'abakobwa basamye mu mezi atarenze atatu twagiye dutangazwa n'abarimu bafata abana bigisha ntagahoma mu kubona umwarimu yigisha umwana ariko mu mutwe we harimo no kumusambanya bamwe bakanatoroka ari ukumva umuntu ngo amaze imyaka ibiri yateye abakobwa batanu inda muri Rusizi abi Kigali afite n'akazi arigisha ukamusanga narigisha mu mashuri ya leta nabihaye imana abantu banabimenye bagatangira kuno kumuha protection umwarimu mwiza se yafata abana
ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni ikibazo imwe mu miryango itagengwa na leta ivuga ko kiri ku isi yose kandi ko leta z'ibihugu zikwiye kugihagurukira nubwo kugenza bene iki cyaha bihenze cyane kandi no kubona ibimenyetso atari ibyoroshye cyane ko hari n'abadatinyuka kuvuga ko basambanyijwe ku gahato. Madame Fatulo uhagarariye UN Women mu Rwanda avuga ko hari abashobora kumara ubuzima bwabo bwose ntawe bahingukirije ko basambanyijwe ku gahato.
La violence basée sur le genre affecte
umugore umwe muri batatu mu gihe cyo kubahura ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina bivuze ko 30% by'abagore n'abakobwa bahura n'ihohoterwa mu mibereho yabo. Ni ihohoterwa ritavangura imyaka yemwe n'abana bari hagati y'umwaka umwe n'ibiri barahohoterwa ntirinashingira ku ruhu cyangwa amashuri. Madame Fatu avuga ko benshi bahitamo guceceka kuko batinya ko nibana bivuga bitaza kwizerwa ariko ubu ngo nibura kwamagana ihohoterwa binyuze mu itangazamakuru no muri za sinema hari abo bitinyura bakavuga. Aharatanga urugero agira ati
Il y a une dame de 90 ans qui a dit qu'elle avait été violée.
Hari umugore w'imyaka 90 wavuze ko yasambanyijwe kugaha atafite imyaka 20, ariko ntigeze agira intege zo kubivuga. Ariko nibura kuko ubu abantu babyumva yarabivuze ararira, kuko yibutse uko byamuhungabanyije kandi byanageze ingaruka ku rugo rwe, ariko ntigeze anabihishurira umugabo we. Icyo kibazo cy'ihungabana nacyo dukwiye kugihagurukira. Imyitwarire y'umuryango nyuma y'uko umwe mu bana babahohotewe nayo ngo iteye inkeke, kuko abatari bake bibagendekera nk'uko uyu mwana w'umukobwa bitangaho ubuhamya.
Narigaga nuko mfata ku ngufu nyine, ndangije ndaza ndababwira ngo ndatwite, barangije nyine barambwana ngo tugushaka mu rugo, ndagenda nkajya ndara aho mbonye bakajya bankubita nkarara hanze. Nuko nyine ngezaho ndabyara, maze icyumweru mvuye kwa muganga nabwo baranyirukana.
Ibibazo nk'ibi byo gutereranwa n'imiryango mu gihe aba bana b'abakobwa baba bagomba kwita ku bana nabo bibarutse, ngo biremerera benshi ku buryo hari abananirwa kubyihanganira bagafata ibyemezo bisharira kandi mu by'ukuri bigayitse. Major Dr. Kanyankore:
aba bakobwa tuvuga iyo amaze gukubita hasi umwana urebye nabi nubwo yaba ari mu bitaro arahaguruka akamuta, iyo ari mu giturage amujugunya ku muhanda, n'ugize impuhwe amushyira ku muhanda akamurambika abandi bakamutora, wa wundi warakaye cyane aramufata akamujugunya muri toilette. Hari n'uweje mundi twakunye muri sebe ngira ngo DPC ari hano nyambere umuhamya duhora dutora imirambo muri sebe y'impinja.
Imibare dukesha ibitaro bya Gisenyi byonyine y'abahohotewe bishingiye ku gitsina yerekana ko abagannye ibi bitaro mu 2014 bari 253, baba 239 mu mwaka wakurikiyeho. Mu 2016 barazamutse ba 271, naho kugeza mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka ibi bitaro byari bimaze kwakira abagera kuri 256. Imibare bavuga ko ishobora kubirutiye cyane kuko hakira abatinya kuvuga ko bahohotewe. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika. Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naniko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizo ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiganiro Ntorere Kazoza, mushikizwa na studio Ijambo kwijwi rya Amerika. Jerome Nyonzima ndakiremesheje ndabipfurize kugikwikirana mu rugwezi. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe uruhara rw'ingendo yo kunywanisha no kumvikanisha abantu mu gutatura amatati, na cyane cyane amatati y'amatongo mu karere k'ibiyaga binini. Turi i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho turi kumwe n'abatumire batatu. Reka mbere ndabasabe bidondore.
Jewe nitwa Denis Habonimana, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'abashingantahe mu Burundi.
Murakoze, bidondore nawe mufaso.
Murakoze. Je nitwa Nzoyisaba Urida, nkaba ndi umuhuza muri Burundi mu ntara ya Makamba, komine Kibago. Nigishijwe mva mu rwego rwa Sentebe.
Ubundi turi kumwe nawe nyine yidondore.
Jewe nitwa Macumi Damien, nkaba ndi umunyamabanga ntayegayezwa w'umugwi w'igihugu ujejwe ibibazo by'amatongo mu Burundi.
Urakoze cyane. Kare tuduge ku ijambo mpere ku mushinga nayo Deni aha ko muri Bukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mwasa n'abari mu ikoraniro umwari mu biki.
Turi mu ikoraniro rihuza abahuza abantu matati ya matongo mu bihugu u Burundi, u Rwanda na n'intara za Kivu ya ruguru n'yepfo.
Uri kuvuga ko ku ruhande rw'u Burundi hari bande?
Ku ruhande rw'u Burundi hariho abaserukira abashinga ntahe, abaserukira CNTB n'abaserukira amashyaka hamwe yigenga.
Urakoze. Reka nsubire rero kwa Damiano Macumi. Uvuze uti uri umunyamabanga ntegayezwa umugwi ujejwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'itunganywa ry'amatongo mu Burundi. Mbega none wewe ngaha muri no koraniro waje kabuki?
Muri no koraniro nari naherekeje aba bahuza mu bibazo by'amatongo, ariko na jewe na naje kugira ngo nige ndabe mu bindi bihugu duhana imbibe u Rwanda na Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo ukuntu ibibazo by'amatongo ariko barabitunganya.
Reka nsubire kwa wa mupfasoni wavuze yuko waronse inyigisho zo kunywanisha abantu uturuka mu mugwi CNTB n'akari umugwi ugiye gutatura matati y'amatongo n'ayandi matongo. Mbega wewe none kuvuronse izo nyigisho harabumaze gutatura?
Ego cyane, harabumaze gutatura nk'abantu benshi mu mibano bari babanye nabi narabahuje kandi baranyumvira. Hanyuma hariho nabandi b'amatongo twarabumvirije turabiyegereza nkuko dusanzwe turabahuza, hanyuma baratwumvira bigenda neza bonye nubwabo bariyumvikanira, hanyuma gushika ubu namahoro.
Ino muri Kongo hari icyo ukuyeyo?
Ego cyane, nakuyeyo ubumenyi budasanzwe nitegereje hirya no hino mu gihugu cya Kongo n'u Rwanda. Twarumvise ko hariho abunzi, hanyuma haraboneka n'abandi bahuza nka twebwe abarundi. Twarunguranye ubumenyi bukomeye cyane. Gushika ubu rero ngiye gushika mu Burundi, hari ikindi kintu nzokongera ko mu buhuza bwanje. Murakoze.
Mushinga naye Deni wari yaserukiye ugwego kw'abashinga ntahe hano muri rino koraniro mpuza bihugu, hari ico haragaseke bari wazanye ku ruhande rw'abashinga ntahe?
Ku ruhande rw'abashinga ntahe agaseke nini nazanye ningene abashinga ntahe mu Burundi aribo basanzwe bahuza abantu basanzwe batatura amatati. Iyo mu kibano yose harimwo amatati y'amatongo, akaba ari nayo ubu yasigaye ari menshi kandi akomeye cyane. Icyo nari naje ndabatekereye ni ukubereka ingene mu Burundi kuva na kera narindi abashinga ntahe bamye bahuza abantu bakavukanisha, kubera ko mu kibano abantu batase bateza kwitwararika yuko bateza kugumana babana. Abashinga ntahe bashinzwe rero kunywanisha aba bana.
Umwumva abashinga ntahe ntaba agira ati nabagabo gusa, harimo n'abagore bari muri no koraniro?
Mu bashinga ntahe hariho abagabo batiwe n'abagore batiwe. Abagore batiwe n'abashinga ntahe ariko babita abafasoni, mugo bose n'abashinga ntahe. Haje abashinga ntahe rero babagabo n'abashinga ntahe babagore aribo bafasoni.
Kuva ku rwego rw'abashinga ntahe ndakumira abakenyezi?
Urwego rw'abashinga ntahe ntushobora gukumira namba, kuko umushinga ntahe ibanga ry'ubushinga ntahe rishobora kurunka umuntu wese afise umutima w'ukwitanga, umutima afise ubutungane, afise umuntu w'intungane, abe umugabo cyangwa umugore, kuko ukuri ntikugira igitsina. Ukwihangana ntikugira itsina, ukwitanga ntikugira igitsina.
Mbe none nk'ubu mu gikorwa cyo kunywanisha abari mu matati, cyane cyane aya matati y'amatongo mwavuze, ntimusekane imitwe n'izindi nzego cyangwa abato?
Oya, ntidushobora gusekana imitwe, kuko dusanzwe dukorera abanyagihugu. Turagerageza kumvikana, hari aho bigorana gato. Uyu mugabo impera n'imperuka duteza kumvikana, kuko dushinzwe ibanga ryo kunywanisha abantu.
None mu bisanzwe imanza z'amatongo ntizijya mu masentare? Murabuza abantu kwitura amasentare rero?
Ntitubabuza, ariko abanyagihugu bonyine bashima cyane kwitura ubwa mbere abashinga ntahe, bakabumviriza, bakabumvikanisha, bakanywanisha.
mushinga na haye macumi damiano uzeruke ugwego gwa leta wari muri rino koraniro mpuzo abihugu mbega mu mategeko atunganya matongo mu Burundi iki kibanza ingendo yo kunywanisha abantu idaciye mu masentare irahabwa ikibanza
nkuko nabivuze nsanzwe nkurikiranira hafi ibijanye n'ihinduka ry'amategeko agenga iby'amatongo mu Burundi muri iyi nama rero twarimwo ibukavu twabonye uruhara ukunywanisha amatati y'amatongo byogira mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo rero kari igikorwa nsanzwe nkurikiranira hafi nungutse byinshi kuko najewe ngiye mu Burundi gukora ibyo bishoboka kugira ngo uruhara gukunywanisha amatati y'amatongo rushobore kuja muri iryo hinduka ry'amategeko agenga amatongo na cane cane ko injyane z'amatongo mu Burundi ari nyinshi cane usanga amasentare yararengewe n'ibibazo by'amatongo rero tugiye gushira uruhara gukunywanisha amatati y'amatongo mu mategeko mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo mu Burundi turiko turagira
izinzego z'abahuza ziko ziravuka biciye imizi nyingisho baronga nkibaza ko dishobora kononi igikorwa cinzego za leta muri ico gikorwa
oya nibaza yuko izinzego z'abahuza ziriko ziravuka zizokunganira inzego za leta zisanzwe zihari dusanzwe tuzi inzego za leta zitunganiriza abanyagihugu hariho inama yo kumutumba igizwe n'abantu batanu iyo nayo iriko iratunganiriza abanyagihugu irashobora kwikora ku bashinga ntahe ikikora no kuri aba bahuza bamaze kuronka inyigisho mu bijanye n'ivy'amatongo mu makomine atari make kandi y'igihugu haramaze gushingwa ugwego rw'abahuza rw'abasuzumyi b'amatongo
mbe nk'iyo bishitse abo bahuza bo mu nzego nshasha ziko ziravuka ubu bagatunganiriza abantu umwebwe nko ku ruhande rwa leta araho mwemeza ibyo bagize nk'amasezerano kugira ngo bazobigende
mu gihe bene amatongo atanu agifise akariganga muhogo bikagaragara yuko atanu mwacidoga iryo tongo giwe arashobora gusaba rikandikwa akarironkera urupapuro ndangatongo gwemewe n'amategeko kuko amatati aba hari aba yamaze gutorerwa umuti
Mufasoni urida kenshi tuzi abapfasoni b'abarundi kazi nk'abantu rimwe na rimwe imico yagiye akumira hari nabo nyine ugasanga ubwabo baranyuzamo bakikumira muri kikorwa cy'ubuhuza abapfasoni twovuga ko baseruka
baraseruka cyane kuko muri iki gikorwa cy'abahuza natwe abapfasoni tuzi imbere kanatsinda nta niyo byoca kuko iyo turiko turakora icyo gikorwa cy'ubuhuza turi kumwe n'abagabo turagikora neza cyane hanyuma ibintu bikagenda neza
ko mwari mu ikoraniro hari uturero twaho abakenyizi bo baraserutse bakanywanisha abantu bari mu matati y'amatongo bikaboneka
ego cyane na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi twarabonye aha mu Rumonge hariho abapfasoni bahuje abantu bari bafitaniye amatati y'amatongo barabafasha bigenda neza barakorera kucyo bari bababwiye kuko babahuje umwe wese akemera ati ibi bintu koko nivyo kuko hari wahungutse n'umusango bibonekana ko umusango yavuga ati nguma muri ritongo uwahungutse nawe ati ntashobora kurigumamwo kuko tutavukana nta nico dupfana mbere mugabo abahuza barabigiyemo na cane cane abakenyezi hanyuma wahungutse araronka itongo hanyuma numusangwa kandi nawe nyene araronka ahaba kuko nta munyagihugu wo komora bose na barundi murakoze
mushinga ntaye deninzo habona imana hari intamanyo ubona nkimwe canke zibiri yo bikibangamira igikorwa cizi nzego z'abahuza nshasha ziriko ziravuka
izi nzego ziriko ziravuka intandamizo boneka nuko bishobora kuba bitorohera nko guja kuraba abatase kuko nugushika aho batatse kuko urazi ko ubucurubanza bw'umusozi awicarako barashobora gukenera uburyo bwo gushika ku matongo cyane bagakenera uburyo kuja baravugana hagati yabo kurazi ubuye ibikorwa byo bifashwa cyane cyane mu guhanahana amakuru mu kuvugana ni mtuntu duto ariko nibaza ko atantama myizikomeye ziriho
aricho mwosaba nimba ubutegetsi cyangwa amashyirahamwe asanzwe afata mu mugongo izinzego ziko zira z'abahuza ziko ziravuka
oya izinzego nibaza yuko ico twosaba ubutegetsi nuko bozireka zigakora neza zisanzuye abanyagihugu bazitura bakazitura tacho binona
aya mashyirahamwe nka search for common ground uri dawe yasabiki wewe kugira ngo igikorwa cy'umuhuza gitere imbere
ico no yasaba ubwa mbere nugushishikara kutugwiriza inyigisho kugira ngo turushirizeho kuronka ubumenyi burengeye ubuturose muri iki gihugu kibanyi cha demokrasi ya Kongo.
Machumi Damiano, ama leta y'u Burundi na Kongo n'u Rwanda yofasha iki igikorwa cy'abahuza kugira ngo gitere imbere?
Ibi bihugu ico byofasha inzego z'abahuza nuko bo bafata mu mugongo twarabonye yuko mu Rwanda ubwego rw'abahuza rufashwe mu mugongo no muri Republika Demokrasi ya Kongo no mu Burundi leta yogira kigoro igafata mu mugongo izinzego z'abahuza na cane cane ko hari migwi myinshi y'abahuza leta yogerageza ikabashira hamwe kugira ngo bakore igikorwa gifise intumbero amico no saba mashira hamwe nuko yogira inyigisho nyinshi zikwiye ku migwi yose y'abahuza duhereye kuri urya rwego rwo ku mutumba gwatowe kuko nabo nabahuza mu matati menshi urwego rw'abashinga ntahe na urwego rw'abasuzumyi rw'amatongo ku mitumba n'urwego rwa CNTB rwashinzwe kugira ngo rutatura matati yavuye ku njyane z'ingwano Burundi bwagiye buracamo.
Urakoze cyane ni kuri ako kamo turangirije ko kino kiganiro Ntorere Kazoza kikaba cyariko gisamiranira i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atwari kumwe n'abatumire batatu umushinga na Edeni Nzohabona Imana nkaba ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro.
Nanjye ndagushimiye kubona nta ijambo.
Mufasoni Urida nawe ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro.
Murakoze nanjye ndabakengurukiye cyane kuba mudufashije muri kino kiganiro.
Uwini shimie ni Damiano Machumi kuhande kwa leta i Burundi na kuchimikuwa vitatino kigani.
Mwakozi naamwe kuwa mwadutumie muli kino kigani.
Abani shimie ni mwagwe mwahise mwagwe kulikia na kino kiago. Ntorere Kazoza, Chastidio Ijambo, Gicha Kujwi, Gia Amerika, Jerome Nyonzima, na inda kilemeshe jenda bifurize kurwani kwa muwanyu na muvyanyu na huta.
Chari kigani ilo, Ntorere Kazoza. Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
dadijwe rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi hafi gusoza ibiganiro byacu tube tubumvise ariko aka karirimbo ka Sauti Sol kuriko sana
Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema. Na maadui wangu ninawaombe maisha marefu wazidi kukona ukinibariki.
Mchoteze shukuri ya Amerika kwa kadiri mbo kuliko jana ka Sauti Sol ni kwa dosoreje ho ibiganiro tukabateguri kuri isaha. Tukabatuwa shimie mgesa kwa mgeteza matu kuhi kubuhanga bugibyu mahali engineer Dea Patrick. Walufatanije na Fatuma Karala Alimasi. Kuri mikoro mgari kumina nje Eugenia Mkanghusi. Ngezina rya bagenzi banje babageje ho ibiganiro nkaba mbifurije ibihe byiza mukomeza mugire icyumweru cyiza ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje anani benda leo kuliko jana baraka zake azikuishi si kama binadamu badiligie anani benda